Ihuriro rigira gatano ku giterwa cy'icyayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda, igihugu cya mbere muri Afrika gifite icyayi cy'akanovera, Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icyayi cy'akanovera muri Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu cyitaho icyayi mu Burundi, OTB, yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'icyo giterwa cy'icyayi muri ibyo bihugu.
Kandi ni n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icyayi, bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi, hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura. Nibyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000. Ubwo rugero ntirurashimisha, nicyo gituma nko muri Otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro rikorerwa i Matana ya Otebe rigira gatandatu, kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze, hama amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi.
Aha niho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icyayi kucitaho kurusha.
Dusavye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukire no kuja mu makoperative, kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bogavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire. Cyo gituma dusavye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Ubu ikiro cy'icyayi kibisi cy'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi. Urwo rugero nirwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu byitabyo nama bimeze. Abarimyi b'icyayi bo mu misozi miremire ya Mugamba, Tora, Jenda, Mwaro na Muramvya bazi neza akamaro k'icyo giterwa, basaba ko icyo giciro cyo kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbo.
Kaza nko ku 400 cyangwa 500 muri icyo gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi, mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera
kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 cyangwa nayarenga,
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihuriya niyo ngurani yo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Umwana arije ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu.
Ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nicyo kimfasha kwigisha abana nakarasiyo.
Je cyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro rwose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Gushika ubu mu Burundi igisata cy'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cyayi, mu gihe mu bindi bihugu byitavyo nama abikorera utwabo aribo benshi, ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igiterwa cy'icyayi. Abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo.
Nk'iyo bataronse ifumbire ku gihe bica bituma umwimbu utiyongera, kubera yuko hari ifumbire ikeba cyangwa ikabura. Abikorera utwabo baje mu gisata cy'icyayi baragiteza imbere, kubera yuko ayo mayizina aragwira, abakirima bakagwira, hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira, hanyuma urumve umwimbu ucuheza ukiyongera cyane rwose. Hanyuma uretse n'icyo harabaho guhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza, inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu by'akajagari.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ry'ibyo bihugu East African Tea Trade Association byerekana ko Kenya aricyo gihugu cya mbere kirima icyayi cyinshi muri Afrika, kikagira gatatu ku isi, mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari Ubuhindi n'Ubushinwa. Iryo shirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice ca Afrika y'ubuseruko n'iyembe rya Afrika arico cimokamwo icyayi cyinshi muri Afrika, amatoni arenga gato 5,546 ku mwaka. Ico gitegwa cinjiza amadorari arenga imiliyari 120 muri ako karere. Icyayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.